kuva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Zacu mwiriwe neza. Ejo kuwa gatanu abagenzi bakoresha taxi moto mu mujyi wa Kigali mu Rwanda bazatangira kwishyura ku ikoranabuhanga.
Nk'uko igihugu cyacu gikataje ikoranabuhanga duhereye mu buryo bwo gutwara abagenzi kuri transport, nta guhererekanya amafaranga. Baje gutekereza dusanga ko no kubakora umwuga wo gutwara moto naho hakenewe iryo koranabuhanga kurihagira.
Uyu ni Theoneste Njangwe ushinzwe kurengera abaguzi muri Hura, ikigo cya Leta y'u Rwanda gishinzwe imirimo ifitiye igihugu akamaro. Ariko rero abatwara taxi moto bo bemeza ko kwishyura ku ikoranabuhanga bizabahombya.
Ibiciro barabigabanyije cyane ku buryo hari naho twatwariraga abagenzi amafaranga atakigeraho mbere y'uko mubaziziza.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kwigira impamyabumenyi ihanitse lisansi mu Gifaransa bigiye kuba imyaka itatu aho kuba itanu. Naho imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika cy'umupira w'amaguru izatangira ku cyumweru muri Kameruni. Amakuru arambuye ni mu kanya, muri kumwe na Thomas Kamirindi, mbahaye ikaze. Ubushinwa bugiye gushyiraho intumwa yihariye ku bibazo byo mu karere k'ihembe rya Afurika. Frederic Nkundikije yaduteguriye inkuru.
Ubushinwa bwatangaje uyu munsi kwa kane ko iyo ntumwa idasanzwe izorongi kwa muntu mbere wo kugerageza gutsimbataza amahoro muri ibyo bihugu. Bwatangaje kandi ko ugiye gushimikira kudandaje aho kubandanya gushimikira ibikorwa byo kubaka no gusanura amabarabara nk'uko byahora bibikora mu bihugu byo muri Afurika. Umushikiranganji w'Ubushinwa ashinzwe udandaje Wangeyi yatangaje iyo nkuru ari mu gihugu cya Kenya cyafashije cyane mu bikorwa byo kumvikanisha umurwi abaharanira kwikukira kwa Tigray People's Liberation TPLF mu fujafunyo hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed. Kuva kera na rindi igihugu cy'Ubushinwa cyahora gifasha ibihugu byo muri Afurika mu bijyanye n'iterambere hamwe n'ubutunzi, nticyahora cyitaho ibibazo bijyanye n'umubano hamwe n'imigenderanire. Nyamara Wanga ntiyatomoye neza amabanga iyo ntumwa idasanzwe izoba ijeje.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19.22. Usibye ku maradiyo yanyu mujye no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda abagenzi bakoresha taxi za moto mu mujyi wa Kigali bazatangira kwishyura ku ikoranabuhanga ejo kuwa gatanu. Leta ivuga ko bigamije kwihutisha ikoranabuhanga mu gutwara abantu n'ibintu, naho abatwara moto taxi bo bakavuga ko bigamije kubahombya kuko igiciro cy'ingendo kizajya hasi cyane. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ushingiye ku bisobanuro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu mu marorora, byumvikana ko gukoresha ikoranabuhanga rya mubazi kuri moto mu Rwanda hose biri mu mugambi wo gutsimbataza ikoranabuhanga nk'intumbero igihugu cyihaye. Uyu ni Bwana Theoneste Njangwe ushinzwe kurengera abaguzi mu kigo Rura.
Nk'uko igihugu cyacu gikataje ikoranabuhanga duhereye mu buryo bwo gutwara abagenzi muri transport, batangiriye mu mabisi, mu mataxi voiture, bigenda neza bijyanye na tap and go, nta guhererekanya amafaranga kandi no gucunguzwa uburyo umwete cyangwa umwanya kugira ngo umwanya wo gupfa gusa. Twaje gutekereza dusanga ko no kubakora umwuga wo gutwara moto naho hakenewe iryo koranabuhanga kurihagira.
Iri koranabuhanga kuba batwara abagenzi kuri moto ariko si rishya, ahubwo ku mwuzo wa mbere ikigo Rura kivuga ko abashoramari bari baryinjiyemo bitwaye nabi byatumye bamwe muri bo Ruri bahagarika. Ku kijyanye n'ibiciro kuri moto nabyo byarahindutse mu mikoreshereze mishya ya mubazi.
Ku kilometero mbere bitangira cyari ku 133, hanyuma biza kwigwa bisubirwamo n'ababishinzwe kigira ku 107, ariko ibirometero bibiri bya mbere amafaranga 300 forfeite ntabwo mubazi itangira kubara bivuyemo. Wagenda kimwe, wagenda metero 50, wagenda metero 100, wagenda iki, inyuma y'ibyo birometero bibiri igatangira kubara. Niyo mpamvu dukangurira abantu gukoresha momo kuko kashi ntiwabona asaguka.
Ku byo kwishyura mubazi yo kuri moto, Bwana Peter Mubirigi ushinzwe iby'ikoranabuhanga mu kigo Rura agasobanura ko ubwishyu bwayo buzajya bubarwa kuri buri rugendo umumotari akoze.
Igiciro cy'urugendo kirimo amafaranga yishyura iriya mubazi, hakabamo ama komisiyo yuri umuhiri ya serivisi na matransaksiyo na mafaranga imumotari. Amumotari ufiti chivazo chuko wenda hara mafaranga ya tanze achenewe kuhishu.
Radio Ijwi rya Amerika iganira n'abatwara kwa abagenzi kuri moto mubemeye kutuvugisha nta n'umwe washimye ikoranabuhanga rya mubazi kuri moto zabo kuko basanga bizababera igihombo.
Ibiciro barabigabanyije cyane ku buryo hari naho twatwariraga abagenzi amafaranga atakigeraho mbere yuko mubazi ziza. Kandi mu byukuri icyo kinyabiziga ni twebwe tuzi ibikigendaho, warangiza akazi umuntu agahita n'ibiciro batwariraga umuntu agahita bikubita hasi kandi kuri ya mafaranga umugenza guhaye n'ubundi bakanayakata.
Uyu mumotari agakomeza avuga ko irikorana ubuhanga rya mubazi rigiye kubicira akazi kuruta kukateza imbere.
Kwitwe mubazi ku ruhande rwacu nk'abamotari nta nyungu twe tuyibonamo. Yaba inyungu habaye ku mafaranga wenda wakoreraga hari ikiyongereyeho, ariko mu gihe yagabanutse ntabwo twavuga ngo tubifitemo inyungu twebwe, ni nko kutwicira akazi muri make. Hakabayeho kuba ahubwo baraje kutwungura kagira ikiyongeraho ku mafaranga ahubwo wenda twanakoreraga.
Mugenzi we ku ruhande nawe abanje kuzunguza umutwe icyarimwe y'imyoza ntiyashimye ikoranabuhanga rya mubazi yumvikanisha ishavu mu mikorere.
Ibi bintu iyo mbitekereje mba numva binambabaje. Njyewe nigurira moto yanjye n'amafaranga yanjye, wanyiza ukaza kuyikoraho business zawe wowe witekerereje, nkibaza ibi ngibi ubundi byo ni ibiki bimariye iki umumotari? Tuzarira paka ahubwo n'amaraso tuzayarira, mba numva ari ukubabaza umumotari.
Mu buryo bw'imibare yarura ku rugendo umumotari akoze afataho 90% abamuha serivisi bagafata 8.3%, asigaye akajya kuri kampani y'itumanaho. Ikigorora kigasobanura ko ku rugendo rusabye umumotari gutegereza umugenzi mubazi zagi bara amafaranga 21 ku munota, naho mu gihe akoze urugendo rurengeje ibirometero 40 mubazi zagihita itangira kubara amafaranga 187 ku kilometero. Ni ibiciro ruri itangaza ko bizajya bihindukana n'ibihe. Nta mugenzi wigeze yemera kumvikana avuga kuri iri koranabuhanga, ariko abo twavuganye nabo batemeye ko dutangaza ibyo batubwiye bemeza ko badashobora kujya kuri moto ziriho mubazi banga ko yabahendesha. Bwana Daniel Ngarambo kuri ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu Rwanda avuga ko iri koranabuhanga rizakemura byinshi hagati y'umugenzi n'umutwara agahumbya umurizi impande zombi.
Mu byukuri harimo ibibazo byinshi muri transport, ngira ngo niyo mpamvu na leta yashyizeho izi ngamba nk'izi zo kureba uburyo bakora mu buryo bwa kinyamwuga. Dukangurira abamotari bafite impungenge aho ikibazo kizaba kiri bakaba batari kugisobanukirwa, twe turahari nk'ubuyobozi bwa koperative kubafasha.
Bariya se bavuga ngo bagiye gukorera umushoramari kuruta uko bikorera byo bimeze.
Bariya ni impungenge bafite z'uko wenda batari batangira akazi, bo ni bakora akazi ntibabona n'ikibirimo ko kuko umushoramari tugiye gukorera ubuyobozi bw'abamotari bushinzwe kubavugira no kubareberera, ntabwo bafituma bazakorera umushoramari ngo barumbe. Kuko ibyo turi kuganishaho byose ni ku neza y'umumotari, ni ku neza y'umugenzi utega moto.
Ikigo rura gikomeza gushimangira ko uzaba adafite mubazi kuri moto bazajya bamuhanisha amafaranga 30,000 kugeza ubu zaba bisi zitwarira abagenzi hamwe cyane zo mu mujyi wa Kigali zirakoresha ikoranabuhanga, ndetse n'imodoka ntoya zitwara abagenzi nazo zirakoresha ikoranabuhanga. Gahunda ya mubazi kuri moto kwikubitira iratangirira mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ikazanakomereza mu bindi bice by'igihugu. Kigali honyine harabarurwa batwara abagenzi kuri moto basaga 25,000, mu gihugu hose bari ku 46,000 nk'uko imibare y'ihuriro ry'abakora uyu murimo ibigaragaza. Ehabagira ubusanzwe ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyeshuri bari basanzwe biga imyaka 5 bakabona impamyabumenyi ihanitse licence mu Gifaransa, ubu noneho bazajya bayigira imyaka 3 gusa. Abarimu bose bigisha za kaminuza barimo barabihabwamo amahugurwa mu gihugu cyose. Mwarimu Honorable Jean Bosco Sebishimbo yigisha muri kaminuza ya ESP Ngungu muri Masisi, ari mu mahugurwa Igoma. Yaganiriye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana.
Kuva ministre w'amashuri yisumbuye witwa Muhindo Nzangi, kuva yafata ubuyobozi akaba yarahinduye ibintu byinshi birimo n'imyigishirize yo muri kaminuza. Abana bamaraga imyaka 5 muri kaminuza kugira ngo babone impamyabushobozi bita ngo ni lisanse, cyangwa se lisanse ni impamyabushobozi imyaka 5. Ni ukuvuga akaba yabihinduye kugira ngo Kongo nayo igendere muri gahunda y'ibindi bihugu by'isi, dufashe nk'iyo muri Amerika tugafata za Canada n'ahandi hose mu Rwanda za Kenya niko biba no kwiga imyaka itatu iyo niyo bitaga ngo ni systeme LMD imyaka itatu umwana akaba abonye lisansi ariko akongeraho imyaka ibiri iyo bita kugira ngo abone icyo bita maîtrise ukuvuga sisteme yacu ikaba igiye mu cyo bita ngo ni systeme LMD kubera ko imihindukire yo kwigisha ije kuko ahanini umwana azahatirwa cyane ibikorwa byo twita ngo ni za travaux pratiques
nk'uko yavugaga mu kanya abarimu bose bigisha muri za kaminuza bari mu mahugurwa n'ayahe mahugurwa murimo muhabwa kugira ngo mwitegure iyo myigishirize mishya
ibyo turimo twigishwa no kuvuga hari ibyo bita amasaha y'ibyigishwa gagomba guhinduka kagahindurwamo ibyo bitaga ngo ibyo bita ngo ni za credit mbese urumva gufata amasaha yose yigishwaga mu myaka itanu bakayahindura mu myaka itatu ndetse ni no kurushaho gukaza umurego cyangwa se gukaziriza kugira ngo umwana asohoke mu bintu bya pratique cyangwa se pratique professionnelle afite ubumenyi buhagije ibyo nibyo barimo baduhugura cyane cyane ko harimo n'abigisha bavuye mu Rwanda n'abandi bavuye hirya no hino bamenyereye iyo sisiteme
mwebwe nk'abarimu kimwe n'abanyeshuri iyo myigishirize mishya mwayakiriye mute
twe twayakiriye neza kuko urabizi umwana yavaga muri Congo yagera hanze ugasanga mbese biteye impagarara kuvuga ni sisiteme itakimenyekana mu isi rero twari tukiri inyuma cyane twari tumaze Congo yari imaze gusigara inyuma cyane ubu ngubu akaba ari sisiteme yemewe mu isi yose nzima natwe tugiyemo bijaniranye na gahunda ya minisitiri w'igihugu
mwarimu Honorable Jean Bosco Sebishimbo ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika usubire mu mahugurwa kandi ugire umunsi mwiza
murakoze tubashimye
Radio Ijwi rya Amerika umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri usanze urwego rw'ubuzima rwifashe gute mu Burundi mugenzi wacu Desire Hatungimana arabitunyuriramo
uyu mwaka urangiye watanguranye n'iduga ry'ibitigiri by'abandura umugera wa COVID-19 aho mu kwezi kwa mbere honyine umugwi w'igihugu watangaje ko abanduye baba babitumye n'iminsi mikuru yarangiza umwaka w'2020 abanduye baboneka hanini mu bisagara benshi bari bagwiriye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura umushikiranganji yarajejwe amagara y'abantu icyo gihe yaciye hamagarira abanyagihugu kwipimisha hamwe no kubahiriza ingingo zo guhangana n'icyo kiza agira akavuga ko n'ibihano bizoja ko kubatazobishyira mu ngiro
muri abo rero amajana 2024 twasanze harimo abandi umugera wa coronavirus bashika 30 kandi hari haheze amezi arenga abiri ata muntu yanduye hagati mu gihugu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya sida buramenyesheje ko abenegihugu basabwa kwiyubara ariko bakabandanya ku mirimo y'iterambere ku bantu bose bagiye hamwe n'uwo batuye ko coronavirus isabwa ko ukwipimisha ku mavuriro y'ubure ibiro rya Bwiza Jabe Kamenge na Ruziba naho atakimenyetso na kimwe bo babibona ubushikiranganji busubiye gusaba bushimitse abajejwe gutunganya aho hose ahurira abantu benshi kwitaho gushiraho ibikoresho byo gukaraba n'amazi meza n'isabune hamwe no gupima ubushuhe aho hose bishoboka abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ishyirwa mu ngiro izi ngingo mu gihugu cyose guhera igenekezo rya 2020 wowe yoca kubinize ingingo rutangisho ihadabu
naho biruko muri icyo gihe nyene abanduye bagumye bongerekana gushikaho leta yongereza ikiringo cyo kugumiza ukwabonye ne ingenzi zinjira ziva hanze y'igihugu kiva ku masaha 72 kugishika ku minsi 7 umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya icyo kiza waciye utangaza izindi ngingo harimo kugara imbibe abasohoka n'abinjira mu gihugu ntibaba bacemerewe kurengana kiretse abasohoka n'abinjira biciye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Iyo ngingo yamaze amezi hafi atandatu. Inyigo abanyagihugu basabwa gukurikiza ntizubahirizwa na bose nk'uko bivugwa n'umuremesha Kiago mu ntara ya Muyinga ari mu bari bajejwe gukora amahimiriza yo kugwanya COVID-19.
Nuko kumbore hari giye babifata minenegwe bakabifata minenegwe bakabona yuko kumengo hari bamwe bamwe bibone kumenga nicyo kiza ntake hari cyo ahimirije cyane ukabona yuko kumengo harimo kubagora ariko imyumvire icyo bita kumva no gufata ibintu mu ntoke kuko burya inyigisho ni kimwe kuzishyira mu ngiro nacyo ni kindi twebwe aho tugeza turigisha ariko kuzishyira mu ngiro ucumengo bikeneye yuko haba sivi gukurikirana gusumba mbe kubera iki utabishyize mu ngiro ivyo navyo iyo urimo urabigirira umuntu akuze ucumenga inyungu ntizigaruka kuriwe ahubwo twebwe icyo twigisha na cyane cyane ko umuntu kwikingira ari byiza gusumba ukwivuza.
Bamwe mu banyagihugu bo bafata iyo ndwara nk'icitwazo kubashaka gushika ku nyungu zabo. Uyu ni umwe mu bakenyezi bari basanzwe bakora urudandazwa ndengambibe.
Kandi none twanumvise yuko iyi ndwara burya ni business nani iri. Ni business kwe. Iyi ndwara uri kurabiraba ni ndwara iyi ndwara yabarimo ari kurira ibyashara byabo mu Burundi iyi ndwara iyo yabaye twatwarawe. Siyo kabisa. No muri Tanzania nabo nibayemera. Nabo bavuga yuko iyi ndwara ari business yo mu bazungu. Barimo ari higira ubugayi nabo nyine. Igikoye no gusenga. Nabyo kuvuga yuko uyikingiriza na kwijana. Ibikunda. Wawiriwe no mu isoko ugagura amafaranga n'uzuwa yazanye n'uzuko byagenze wagira mu iruka yambira abana wagira murukagira iki nibikunda reka nkubiye batwugana kujya barikize mu Rwanda yewe kayi atware batse nibirambi bahangame kugwa bakore bakomeye amasha ahubwo je kuvuga ko twuguranira mu nzu batse kiri ko badukora kuko nta sida hamba urupfu rwa bibiza biraza bikadusiga ibindi bikaza twogira ingwane gusoma twatiri mu nzu
kubera ingingo leta yafashe mu kugwanya umugera w'ingwara ya coronavirus hari imijyango yahagira ingorane uretse abagwaye nabitavye imana twovuga hanini yari beshejweho n'urudandazwa na cyane cyane rukogwa n'abakenyezi mu ntara zegereye imipaka abandi bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya Muyinga
abantu bapima tugiye kurangura ni bakeya cyane atwegwe nk'abakenyezi turahura n'ingora nukagenda kurangura ibidandazwa bukira utarashikira ngo ngoronke umuntu agupima kwakira bukeye ukararayo na bukeye ukararayo bigatuma no mu ngombera abakenyezi benshi biriko biratuzanira n'ingora n'izotuma twaukana umenga abagabo bacu ntibemera yuko twagiye kurangura
ubwo rero nk'abakangurira amahoro n'ukuri biranatugora gose kuko dusanga abakenyezi bakora bahomba kandi mu byo twiyemeje ari kubahimiriza kujya leta ibisaba kugira ngo bisununure mu muryango icyari kibereye ni uko kumbure bafata ingingo we kimwe nambetse bidandaza bishobora kuza bakaraba ingene bishikira abo bakenyezi batarinze gutama batarinze gushyira ko ubwo buryo bundi
ishyirahamwe ry'abakenyezi rikorera utwa mu Burundi ryaciye risaba abadandaza nk'abarenga imbibe ko botezurirwa mu gihe hokomezwa kubahiriza ingingo zo kugwanya iyo ndwara. Ukwezi kwa gatandatu k'umwaka urangiye niho leta yafata ingingo yo kugurura imipaka yari yugawe isigura ko abandura umugera bari bagabanutse icyo gihe. Nyuma yaho abagwayi b'umugera wa corona barahavuye bariyongera cyane mu gihugu aho twovuga nko mu ntara za Kirundo Ngozi na Gitega aho ku munsi bashobora gupima abanduye umugera bashika ku 140 na komine ya Kiremba icyo gihe yabonekamwo abashika 272 Kirundo nayo 220 ku rwego rw'uburere rw'ubuvuzi 47 buri mu ntara 18 zigize igihugu hatowe abagwayi 896 mu burere 21 mu minsi ine gusa hari mu mpera z'ukwezi kw'indwi ibitigiri bitari bwigere biboneka mu ntara zo hagati mu gihugu. Inyuma y'iminsi mike niho igihugu cemera kwakira urucanco rwa mbere rutanzwe n'ibanki y'isi yose ko mu bwoko bwa Sinopharm byabaye igitangaza kuko Uburundi hamwe na Eritrea nibyo bihugu bibiri ku isi byari byararahiye birarengwa ko itazokwakira incanco naha nyene leta yabandanije ivuga ko izoshikira abagwiteje nk'ingaruka mbi itazobibazwa ari nako guca ihamagarira abanyagihugu kugwiteza ku bushake bwabo. Tadendi Kumana n'umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihe
ni ikete Banki Mondiale yashikirije umugwi w'igihugu jejwe gukinga no kuvura COVID. Muri iyo kete bafite icyumviro yuko boshobora kuduha incanco bakazana incanco cyo kimwe n'abandi bamaze kubivuga muri Afrique Centrale CAC. Twebwe icyo dukora ni ugutegura aho dushobora kuzishyira mugabo vyumvikana yuko twegwe tusagiye gutangura gucandaga abene gihugu ntawe tuzosaba kuja kwicandagisha mugabo ishitse umuntu akaba bikeneye izo nshasho gihe bazaba bazizanye sino munsi ntazirashika urukeneye ishobora kugwiteza rero vyumvikana yuko ivyo bindi ntibiraba kwarukira ngo twishure kuri rikete kuko iyo bandikiye umugwi w'igihugu uragira icyo bivuzeko izo nizo ngo zafashwe gushika ubu yuko imiryango yuguruye twebwe abagize umugwi badusabye ati mwebwe mworondera aho mutegerezwa kuzishira ibisigaye bikazokurikira
umwaka ugiye kurangira Burundi bumaze kwakira urundi rucanco rw'uwo mugera ko mu bwoko bwa Johnson and Johnson naho gushika ubu ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu udashira habona abamaze kwicandagisha naha hanini mu gitata cy'amagara y'abantu havuzwe cyane umugera wa COVID-19 haribonekeje indwara y'ubukangwe mu ntango z'uyu mwaka urangiye aho ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwashikiriza ko iyo ndwara yabarazananye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urucanco rwaratanzwe ku bana bo mu minsi y'imyaka 5 mu kwezi kwa gatatu mu bijyanye no kugwanya umugera wa sida leta yashikirije ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 kuva mu mwaka urangiye ko igeze ku ntambwe ishimishije mu kugwanya uwo mugera umushikiranganje Servinze y'Imana ajijwe amagara y'abantu ari muri komine ya Bugenyuzi y'intara ya Karusi itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 guheza uwo mwaka w'2021 umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida yabivuze afatiye ko ibice birenga 99% by'abagendana uwo mugera uronswe imiti kandi ko 92% muri abo batakigira umugera mu maraso ariko kandi uwo mushikiranganje yaravuze ko hakiri intambwe yo gutera na cane cane mu bijanye no gukingira abana bavuka ku bavyeyi bawanduye ishirahamwe rijejwe gushigikira abagendana umugera wa sida INSS rivuga ko nyabuna n'indwara z'ivyuririzi zikarira abagendana uwo mugera ko zibabangamiye kandi ko leta ikwiye kubifata nkama Jean Gapia arongoye INSS yabivuze kuri iyo tariki yahariwe kugwanyikiza sida
kubera iki kubera kuva dutewe isi yose igiriwe ingorane n'umugera wa COVID-19 OMS iravuga yuko ibihugu byose muri rusangi byarasubiye inyuma mu gupima ku bice bigera 36%. Ivyo rero ni vyinshi cyane kuko kugira ngo tugwanye umugera wa sida duhera mu gupima iyo rero tugeze aho tutagipima tuzohava dusanga atacyo tugishobora gukiza turi mu murunani witwa coalition twishinze kuva mu mwaka uheze ko tugira indwi yo kugira isekeza rwo gupima muri iyo minsi indwi twagize ibiharuro twabonye ku bakenyezi bagenda mu mugera wa sida bafise ingorane ya kanser ya col de l'utérus birateye ubwoba ko twabigize Bujumbura tubigira mu Kirundo tubigira igitega aho rero mu Kirundo n'igitega bobo ibiharuro biragira no muri 34% ni vyinshi cyane aho twabikora twari kumwe n'abategetsi twabasabye yuko mu mugambi uri kurakorwa wo ku rwego rw'igihugu ariwo mugambi dukorerako kuko bagiye gutangura uwundi waheze icyo batocibagira kuko abagenda mugera wa sida n'ivyo abatari bake muri iminsi tumeze neza mwababonye ariko tugira twicwe n'ibindi izindi ngwara zifata cyane cyane abakenyezi bagenda mugera wa sida
Jane Gapia abandanye avuga ko umugera wa COVID-19 waje usongera isibe mu bijyanye no gupima umugera wa sida
OMS iravuga yuko ibihugu byose muri rusangi byarasubiye inyuma mu gupima ku bice bigera 36%. Ivyo rero ni vyinshi cyane kuko kugira ngo tugwanye umugera wa sida duhera mu gupima iyo rero tugeze aho tutagipima tuzohava dusanga atacyo tugishobora gukiza
mu bijyanye n'indwara zidakira kandi zitandukiranaho abagwayi ba kanseri baridoga ko badahabwa ikibanza gikwiye bafatiye ko hari indwara zitirirwa ubushikiranganje ku bw'ivyo Nyandwi Agrippine narongoye ishirahamwe ry'abagwayi kanseri hamwe n'abacivuza aheruka kugira icyo asavye umukuru w'igihugu mu kiganiro yatanze ku banyagihugu hamwe n'abamenyeshamakuru
hariho ubushikiranganje bugejwe amagara y'abantu ariko tubiravye bavuga kugwa ikizaruhunyanganda sida mu byo bavuga baravuga yuko sida bayigwanije ku rugero rushimishije ariko rero twebwe abagwayi ba kanseri cyangwa abakivuza twumvumenga ntiturimo twagomba tubasabe ku izina ry'abagwayi ubushikiranganji ubu bushikiranganji bwitahamagara y'abantu ukongera bukagwanya indwara zidakira zizandurwa n'izitandurwa gutyo ubwo bushikiranganji ntibwagira iryo zina twese tuzokwiyumva yuko mu bintu byo guharanira amagara y'abantu natwe turimwo muzaba mukoze ayo niyo masabo nari ndagomba kubatura
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yishuye agira ati
mugabo ntuvuge ngo bushikiranganji buhinduye izina ngo niho cyo bibona no kuraba mu by'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bugejwe na kanseri irimwo igituntu kirimwo malariya irimwo ni ukuvuga yuko politiki yo kurwanya kanseri niyo wasabye kwikwiye kujyaho kandi gushika ubu ndazi yuko kanseri ndazi yuko ubu batanguye kuyifatira mu ntoki kandi ndibaza yuko biriko bigenda neza reka tubwire akariro twongere akariro kuko ni indwara igoye kuyikorera mbere igoye kurusha umugera wa sida David iyo rero reka tuyize ko nawe nyine tumenye ingene byogenda
mu rwego semabu basanze indwara zidakira kandi zitandukira zititaweho umuvugizi w'urwego Sylvain Habanabakize avuga ko byaba byavuye ku nguvu zashyizwe mu guhangana n'umugera wa corona ariko akabona ko nyabona hari akwiye kongereza ibikorwa mu kuzitaho kuko aribo bahitanwa n'ikiza cya COVID-19 ku rugero runini
birukira iki kiza cya corona kuko urazi ko nicandukira kirateye ubwoba ugacumenga cibagije kwitaho izindi ndwara aho twovuga nk'izi ndwara tuzita mu France les maladies chroniques aho zikije ingana mu bihugu cyacu twovuga nka kanseri twovuga nka diabete twovuga n'ama hypertension arterielle uri kora biharo bitangwa n'ubushanyi bw'amagara y'abantu mbere na OMS izo ndwara zitana abantu benshi cyane rero twaraba umenga izo ndwara zibagiwe kandi ziko ziratugandagura
umwaka ugiye kurangira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaremeje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru n'abanyagihugu ku kiza cya COVID-19 gisa n'icyatwaye inguvu nyinshi ariko ku gihugu kigiye guhagurukira n'izindi ndwara zibangamira amagara y'abantu
imikino ya nyuma yo gukinira igikombe cya Afurika cy'umupira w'amaguru izatangira ku cyumweru muri Kameruni ariko rero ibihugu bifite ingorane zo kuzana abakinnyi babyo bari hanze ya Afurika virusi ya corona nayo kandi iteye impungenge cyane Fidele Niyongabo aratubwira ibindi
abakinnyi b'ibihugu byose bizohiganwa bizeye ko bazokwirinda kwandura COVID-19 ishobora kuba intambamyi mu gikombe cy'ibihugu byo muri Afurika cy'uyu mwaka imyiteguro y'ibihugu bitari bike byaranzwe n'abakinnyi batowemo umugera wa COVID-19 inyuma y'uko bipimishije ibyo byaratumye bategerezwa kwikumira igitigiri cy'abakinnyi bemerewe mu migwi iserukira gihugu cyarongerejwe kuva kuri 23 bashika kuri 28 kugira birekurire guhangana n'ingaruka COVID-19 ishobora kugira kuri abo bakinnyi abakinnyi bari mu migwi iserukira gihugu bariko bahura kandi n'ibibazo by'amahoteli n'ibibanza abakinnyi bimenyerezamwo muri Cameroon bidakwije ibisabwa imyiteguro yo kwakira ico gikombe yacerewe yatumye umugwi nshingwa bikorwa w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ukoresha inama yihutirwa mu kwezi guheze yiyumviye izerekeye guhagarika igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika cy'uyu mwaka yamara umuyobozi mukuru wa CAF Patrice Masepe yafashe ingingo ko icyo gikombe kiba nk'uko bitegekanijwe yizeye ko icyo gikombe kizoba atabibazo bikomeye bibaye muri ibyo byose ikidatomoye no kumenya igihugu kizotahira intsinzi inyuma y'urukino rwa nyuma rw'icyo gikombe rukinywe ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa kabiri ni mu gihe ibihugu bitari bike bishobora gutsindira icyo gikombe igihugu cya Algeria nicyo cyatsindiye igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika giheruka kuba hari mu mwaka w'2019 mu gihugu cya Misiri kikaba kije mu gikombe cy'uyu mwaka kimaze igihe kirekire kidatsinzwe mu nkino cakinye mu nyuma yaho ibihugu vya Misiri, Maroc na Tunisia nivyo bindi bihugu bifise amahirwe y'ugutsinda igikombe cy'uyu mwaka. Ghana, Cote d'Ivoire na Nigeria vyigeze gutsinda ico gikombe muri kahise biratanga icizere. Yamara mu minsi yavuba ico cizere gisa n'ikitigaragaje. Abitegereza ibintu bavuga ko Senegal ariyo isa n'ifise amahirwe kurusha ivyo bihugu. Yarangije mu kibanza ca kabiri mu mwaka w'2019 yarongereje ingufu zayo kuva ico gihe mukumvisha abakinyi batari bake bavukiye mu Bufaransa yamara bafise amamuko muri ico gihugu kuza kugikinira
na vyijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru naha ahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika kandi mugire umugoroba mwiza murakarama
ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika